Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali na 93.3 n'ibice bitatu i Karongi, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara yatangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa karindwi. Leta y'u Rwanda iravuga ko ikirego cyatanzwe n'amashyirahamwe atandatu yigenga mu Burundi mu rukiko rw'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika nta shingiro gifite.
Ubundi ujya mu rukiko nka ruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu.
Ale Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Mu Burundi hakomeje kuvugwa ibura rya lisansi.
Ni kibazo tumazemo imyaka ibiri cyangwa irenga kwibura igitoro. Je ngumushikiranganje wa mbere ngahana nyishu nzana ibibazo by'igitoro kugira bitore inyishu. Inyishu rukumbi yuko iki kibazo gitore inyishu nuko turonke ibyo dushora dukora nk'amadovize yo kugura ibyo byangenerwa.
Jerve ndira ko buca ministre w'intebe w'u Burundi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Rero ku makuru avuga rya no hino ku isi, ndo kumwe na Eugenie Mukankusi.
Umuyobozi w'ingabo z'amahoro za ONU ejo kwa kabiri yahamagariye Sudani y'Epfo gukura ingabo zayo mu gice kimaranirwa cya Abiyi, aburira ko kuba zihari bishobora kongera umwuka mubi mu karere ko hafi y'umupaka gakeze kuri peteroli. Aha kandi Sudani nayo ivuga ko ari ahayo. Jean-Pierre Lacroix yabwiye Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU ati dufite impungenge nyinshi zijyanye no kuba ingabo za Sudani y'Epfo ziri Abiyi guhera mu kwa cumi kwa 2022. Yongeyeho ko mu kwezi kwa gatatu no mu kwa kane gushize abandi basirikare boherejweyo. Uko kuburira ku bijyanye n'abo basirikare bishobora gukongeza umwuka mubi mu karere kari gasanzwemo amacakubiri hashingiye kuri politiki. Lacroix avuga ko Sudani y'Epfo igomba gukura mu karere ka Abiyi abakozi bose bashinzwe umutekano vuba bishoboka. Ubwo butaka buramaranirwa kuva amajyepfo ahawe ubwigenge na Sudani mu 2011, ubwo akarere ka Abiyi kashyizwe mu maboko ya ONU ngo abe ari ikarinda. Abasirikare b'amahoro 1000 boherejwe mu karere kandi umurimo wabo urimo kubangamirwa n'ingabo za Sudani y'Epfo nk'uko Lacroix abivuga. Uyu muyobozi avuga ko Juba nayo irimo kurenga ku masezerano yo mu 2011 yatumye Abiyi iba igice kitarangwa abasirikare. Urugomo rukunze kuboneka Abiyi aho abantu 54 bishwe mu cyumweru kimwe cyonyine mu ntangiriro z'uyu mwaka barimo n'abasirikare b'amahoro ba ONU 2. Israheli ejo yavuze ko hakiri ibyo itari yumvikanaho n'umutwe wa Hamas ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo imirwano ihagarare. Hamas ku wa mbere yari yavuze ko yemeye amasezerano yo guhagarika imirwano, kandi hari amakuru yavugaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyejeje ko imirwano itazasubukurwa. Cyakora Israheli irimo kohereza intumwa i Cairo mu bindi biganiro byo kunonosora amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo Israheli bikoze umunsi umwe nyuma y'uko Hamas itangaje ku buryo butunguranye ko yemeye ibyo Misiri yasabye bijyanye no guhagarika imirwano Israheli yari yaremeye. Ariko ejo kuwa kabiri abayobozi ba Israheli bavuze ko ingingo Hamas yemeye atari zimwe n'izikubiye mu byo Misiri yari yasabye ku ikubitiro, kandi ko ibyo Hamas isaba ko bihindurwa bituma bitashoboka ko Israheli ibyemera. Abayobozi ba Israheli bavuze ko mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano yabonaga ko abantu 33 bagizwe ingwate, ni ukuvuga abagore, abageze mu zabukuru n'abarwaye bazarekurwa maze imirwano igahagarara mu gihe cy'ibyumweru 6, noneho imfungwa z'Abanyepalestina 100 zikarekurwa. Nyamara ubu Hamas iravuga ko bamwe muri abo 33 bashoboraga kurekurwa bapfuye. Haracyari n'ibibazo bijyanye n'igihe bazarekurirwa n'umubare w'imfungwa z'Abanyepalestina bashobora kurekurwa kuri buri muntu wagizwe ingwate uzabarekuwe. Brigadier General Israel Ziv wahoze ari umugaba w'ingabo mu ntara ya Gaza avuga ko icyibanze kuri Israeli ari uko abagizwe ingwate bagomba gutahukanwa iwabo. Radio Ijwi rya Amerika. Ejo kwa kabiri abatabazi barimo kwihutira gukura abantu aho bari bafatiwe mu myuzure mu mpande zose za leta ya Rio Grande do Sul mu majyepfo ya Brazil, ahavugwaga abantu 90 bari bamaze guhitanwa n'iyo myuzure kandi abarusimbutse bakeneye ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ibanze. mu nkengero z'umujyi wa Eldorado do Sul mu birometero 17 kuva mu rwa mukuru w'igihugu Porto Alegre. Abantu bavuye mu ngo zabo baryamye ku mihanda kandi babwiye Reuters ko bashonje. Imiryango yagendaga n'amaguru batwaye utwo babashije gushyira mu bikapu bahetse, abandi babisunika mu tugare twifashishwa mu guhaha. Urugero ni umusore wavuze ko yitwa Ricardo Junior, wagize ati: "Tumaze iminsi itatu nta biribwa kandi icyo dufite ni akakaringiti gusa. Ndi kumwe n'abantu ntanazi, sinzi aho umuryango wanjye uri." Imyuzure yabangamiye ibikorwa by'ubutabazi, aho abantu mirongo bagikeneye ababakuraho bari n'utwato cyangwa se kajugujugu mu mazi yangiritse. Utwato duto ejo twazengurutse mu mujyi wuzuye amazi hashakishwa abarusimbutse. Ikigo cya Leta gishinzwe kurinda abasivili ejo kuwa kabiri cyavuze ko umubare w'abapfuye wari wageze kuri 90, ko impfu z'abantu 4 zarimo gukorwaho iperereza mu gihe abantu 131 bari baburiwe irengero, abandi 155 badafite aho bijye ku musaya. Imvura nyinshi yatangiye kugwa mu cyumweru gishize yatumye inzuzi zuzura, imijyi irarengerwa, imihanda irangirika hamwe n'ibiraro. I Porto Alegre, umujyi utuwe na 1,300,000 ku ruzi rwa Guaiba, imihanda yari yarengewe n'amazi. Abantu hafi 500,000 nta muriro w'amashanyarazi bafite muri uwo mujyi no mu yindi byegeranye, mu gihe amasosiyete awutanga yawufunze ku mpamvu z'umutekano mu bice byahuye n'imyuzure.
Urakoze Eugene Mukankunshi, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'14 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isayinzwi gushika isayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, mu Rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara yatangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganjwe mu kwezi kwa karindwi. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Diane Shima Rwigara yagize ati: "Icyiciro gishya cy'amateka y'u Rwanda gitangiye ubu, twese hamwe tuzubaka amateka. Nimunshyigikire muri iyi gahunda yo kwiyamamariza kuba perezida mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka 2017. Diane Shima Rwigara yari yashatse kwiyamamaza ariko inama y'igihugu ishinzwe amatora ntiyamushyira ku rutonde. Mu Rwanda hatangiye urubanza rw'abacungagereza babarirwa muri 27 bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye harimo n'ibifitanye isano na ruswa. Bari bamaze amezi 5 bafunzwe mu buryo bemezaga ko bunyuranije n'amategeko. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, Eric Bagirubusa. Wiriweho.
Wiriweho neza Venuse Nshimimana.
None urwo rubanza rw'abacungagereza rwatangiye rute?
Urubanza rw'abacungagereza bagera muri 27 rwatangiye hari itsinda nabonaga nshishije rigera mu bacungagereza 10 basubikishije urubanza bavuga ko abanyamategeko babo batabashije kuboneka. Biri muri abo ngabo mvuze bageraga mu 10 bavuze ko abacungagereza abanyamategeko babunganira batabashije kuboneka, kandi mu rwego rw'amategeko nta muntu wemerewe kwiburanira cyangwa kuburana atunganiwe abyemerewe n'amategeko. Ni ukuvuga ngo rero hagati y'ubushinjacyaha n'abaregwa barabyemeranyaho barusubitse, ariko noneho kugeza ubu ngubu kubera ko bagiye baregwa ibyaha bitandukanye kandi buri muntu akagenda ariko ku giti cye uretse iryo tsinda riregerwa hamwe, harimo uwitwa Vincent Gafishi we araregwa ibyaha byiza ndonye bifitanye isano na ruswa ndetse no gusobanura inkomoko y'umutungo. Vincent Nshimimana tukabwira abadukurikiye ko ubushinjacyaha burega Vincent Gafishi ko mu gihe kitagera mu mezi arindwi hagati ya mezi uyu kwezi kumwe n'amezi atandatu yakiriye ku matelefone ye abiri atandukanye miliyoni eshatu bakareba rero bakavuga ko atabashije kusobanura aho yakuye ayo mafaranga kandi bakagaragaza ko yagiye ayakoresha mu nyungu ze bwite Gafishi rero ibyaha arabihakana akavuga ko byo bamukekaho yabifungiwe amezi abiri kuva mu kwa cumi kugera mu kwa cumi n'abiri bamwe twabwiye abakurikirana ijwi rya Amerika ko babirukanye mu kazi abandi n'abangaba batangiye kuburana makumyabiri basubiye mu kazi Venuse Nshimiyimana
uretse uwo Gafishi uvuga yuko we aregwa kwakira ruswa abandi bo kunumva abo bacungagereza baburanishwa ari benshi abandi bo bararigwa ibihe byaha bitandukanye.
Emmanuel Nshimiyimana nakubwira ko kugeza ubu hariho abaregwa kunyereza umutungo w'urwego rushinzwe abafungwa n'abagororwa cyangwa rushinzwe amagereza mu Rwanda. Nakubwira nk'uwitwa Karisise Nshimiyimana nari nicaranye n'umwe mu bavandimwe be araregwa icyaha cyo kunyereza uwo mutungo yambwiye ko ngo bavuze bamushinja ko basanze iwe kubakishije amakaro yo mu nzu asanaheho kuri gereza ariko bakavuga bati ibyo byumvikana kuko aho gereza yahagiye n'umucungagereza wari umaze imyaka igera muri cumi n'itanu ari umukozi w'urwo rwego yahahirayo akajya kubaka inzu ye.
Urwo rubanza biteganyijwe ko ruzamara igihe kingana gite?
Uretse abo ngabo basubikiwe ubusanzwe bari kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi abo ngabo basubikiye bavuze ko bazongera kuburana ku wa gatatu w'icyumweru gitaha aba rero iyo birangije iyo barangije kuburana urukiko rurangije kubaburanisha rugena igihe ruzasomera icyemezo bivuze ko rero nirurangiza kubaburanisha ruri butangaze itariki y'ubwo mu gusoma icyemezo habaho abarekurwa by'agateganyo cyangwa se bakabafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi.
Eric bagira ubusa abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge I Kigali mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Jonathan Nshimiyimana nanjye ndagushimiye, reka mukomeze nkurikirane iyi nkuru ubwo turaza kuyitangaza yuzuye ku ijwi ry'Amerika. Nanjye nkwifurije akazi keza.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amashyirahamwe yigenga atandatu yo mu Burundi yareze u Rwanda mu rukiko rw'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika. Ayo mashyirahamwe ariko u Rwanda uruhare mu gitero avuga ko umutwe w'abarwanyi ba Red Tabara bakoze mu Gatumba mu mpera z'umwaka ushize igitero cyahitanye abasivili makumyabiri. Pierre Claver niyo nkuru.
Amashyirahamwe yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango w'Afurika y'ubuseruko ni Forikone F, Akopa Burundi, Rige Izere Ntiwihebure, ONLCT Weton Frere, Piske Burundi n'irindi ryitwa abana bacu mu mvunyapfunyo aba. Ikirego cyashikanywe muri iyo sentare mu kwezi kwa kane guheze. Urwandiko rw'ikirego ijwi rya Amerika ryaronse ruvuga ko ayo mashyirahamwe atandatu yitwaye kuko kubwayo igihugu cy'u Rwanda cyahonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu byerekeye umutekano. Ayo mashyirahamwe afatira ku gitero umugwire de Tabara uregwa ko wakoze mu Gatumba mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze kigahitana abantu barenga mirongo ibiri. Mu kirego cyayo ayo mashyirahamwe ashimangira ko u Rwanda arirwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi de Tabara wemanze icyo gitero. Ku izina ryayo Gerard Hakizimana arongoye Forikone F rimwe muri ayo mashyirahamwe yasiguriye ijwi rya Amerika imvo y'ikirego.
Iyo bihugu bikwiye muri yase birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga ntibyategereza ariko hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abenegihugu mu kindi gihugu batekanye byaje mukamuzi ko bijya muri byavyaha ndenga butungane niyo twita crime contre l'humanité bitegeza kubana neza bikaba byisunza amategeko bikabana byubahiza gatakazi na muntu
ijwi rya Amerika rya mubajije niba ayo mashira hamwe yarakoze amatohoza yimbitse nawe atwishura ko ariyo bashingiye ko mu gusabira indeshi y'akababaro abacetse ku icumu muri icyo gitero zigera ku miliyari zitatu z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyari 900 vy'amarundi
amatohoza atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara rw'u Rwanda ese ntare tafisiye twayisabye na cyane cyane guca amande u Rwanda no kugwihaniza tafisiye ibyemezo bitari bike twashikirije sentare twaza ko rero sentare izo zikabikorera ko kugira ishobore gucurubanza ruha iteka ikiremwa muntu
ijwi rya Amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu cy'u Rwanda camenyeshejwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izo sasira urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na Nicola Ntarugera umuhanuzi mu biro by'umushikiza manza mukuru wa Republika y'u Rwanda aburanira leta y'u Rwanda mu manza muri yo sentare gera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko umuhari rede tabara wakoze igitero ku Burundi atahuriye n'u Rwanda kuri uwa mbere Mukurarinda yabwiye bagenzi bacu bakorera mu Rwanda ko ico kirego atabwo bagiteye leta vugira
ubundi ujya mu rukiko nkaruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu dejaho ngo hari ikibazo ko dufite inyandiko prezida wa Republika y'u Burundi na chef de tamajor bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko leta itabara iba muri Congo iyo yonyine n'uwayihera avuka hano batigiye bati tugukira ko abantu byo kuburana ruriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize iyo nyandiko bayibirundura bati
umuhari rede tabara wemanze ico gitero nawo wabwiye ijwi rya Amerika kwizo manza ataco zibabwiye abo bagwanye bifuza ko imbere y'iyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri vyabo bishe Patrick Nahimana avugira uwo muhari
twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare yabwa amategeko n'abo mwiperereza byumvikana ko utorogizwe n'abarundi gusa dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu
ingingo ya 27 na 30 z'amategeko agenga umujyango wa Afrika y'ubuseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo mujyango yamara umushingwa manza Dieudonne bashirahishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri yo sentare yabwiye ijwi rya Amerika kwizo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi atahoyegamiye wewe hari byadashira ko amakenga
atari leta yoba iri kuyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu mu Burundi boba bariko baritwara kandi ari leta iri kuyabikora umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwarirwa ubwa mbere n'ishiramo ryo mu Burundi cari kuba igihugu kiye cari gushobora kuba igihugu cy'u Burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye no kuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe hanyuma ikindi gihugu umuntu yashobora kwibaza igihugu abantu baje bavamwo bagasubiramwo igihugu cya Congo gihana urubibe na Gatumba
leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane ku bwicanyi bwo mu Gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho bwasohora imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuhari rede tabara imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose icyo gihugu gihana n'u Rwanda igihugu u Burundi bwagiriza gufasha umuhari rede tabara yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya leta y'u Burundi Pierre Clavier niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika
tukivuga ku Burundi abadepite mu nteko nshinga amategeko batoye itegeko rigenga umwuga w'ubunyamakuru iryo tegeko riteganya ko ibyaha bimwe bikorwa muri umwuga bizajya bihanishwa gutanga ihazabu aho kubifungirwa inkuru irambuye Desire Hatungimana
intego y'ibwirwa rimaze igihe kinini idahinyanyuwe no munsi rero abashinga amategeko muri iyo kandi muyemeje ijana ku ijana
Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Leocadine Ndacyayisaba yasiguriye abashinga amateka ibikuru bikuru biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa ahanini rije kugira rijane n'ibihe igihugu kigezemwo aho gitegerezwa kugira hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Guhanisha amande ibyaha bimwe bimwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa aha twovuga nk'ibitutsi kudotobereza umuntu gucyoza kubesha n'ibindi.
Umushinga amateka Jean-Claude Kwizera wewe abona ko ikibazo cy'abamenyesha makuru atamuti gitorewe kuko asanga mu Burundi hari abahanwa bivanye n'uko ibyo bavuze bitahimbaye umutegetsi runaka. Yasabye umushikiranganji umuco ku mpungenge ziwe onohab
nuko mbona yuko hariho atabwigenge buryo kumenyesha makuru nk'uko bikwiye kuko turiko tunabona abamenyesha makuru rimwe na rimwe bafungwa kubera inkuru bashobora kuba batanze. Ibyo rero bikaba byerekana ko abamenyesha makuru bashobora kuba hari icyo badashika ko mu byo bakeneye ku mu byo dukunda kumva cyane cyane iyo bavuze amakuru adashimisha bamwe n'abandi bagizwa ko habaye atanasikiri ntaragiretete mbega none ibisate ibihe umenyesha makuru wategerezwa kwisunga kugira ngo avuge amakuru nawe ntego yagira icyo kintu cyangwa dukunda kumva.
Umushikiranganji Ndacyayisaba yamwishyuye muri aya majambo
aha novuga yuko igitegeko rije rifasha navuze ko rije rifasha kuri kategori y'ibihano zohabwa umujurnaliste ku bintu kanaka mugabo Solane Kikubipako akoze ayandi makosa rizohanwa n'ibindi ni ukuvuga n'ayandi mategeko yarahasanzwe.
Alain Majesté Baringa umenyesha makuru yakoreye imenyesha makuru bitandukanye haba ivyandika canke amaradiyo arashimiye ntambwe amenyesha ariko ko mu gihe ugwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru uko bikora CNC rugizwe n'abanyepolitike ishigwa mu ngiro y'ivyemejwe rizogorana cyane.
Ni itegeko abantu bari barindiranye igishika kuko twari twamye dusaba ko umumenyesha makuru atohanishwa igihano cy'umunyororo kuva kera yego riragiyeho hasigaye ko rija mu ngiro kuko ikibabaje nuko amategeko mu Burundi ariho meza mugabo ntaja mu ngiro itegeko wemeje ijana ku ijana ubwa mbere reka tuyindirizo je mu ngiro mugabo icyonzi cyo nko muri Afrika no mu Burundi wacu amategeko ariho meza mugabo ntaja mu ngiro.
Mu Rwanda bamenyesha makuru ibeji barashimiye ntambwe igisata cyo kumenyesha makuru kigeze ko Alexandre Niyunge ko arongoye ibeji akabona ariko ko hakiri byinshi byo gukosora.
Ibyo ni ibintu byiza cyane n'ibintu twasabye kuva kera twaharaniye kuva kera nuvuga mbere ni hari habayeho no gusubira inyuma kuko itegeko ryo mu 2023 ryari risanzwe gemeza iyo ntumbero twovuga neza rero yuko uno munsi ni byiza ko abantu bikubisa gashi kugira ngo koko amategeko ajane n'ibihe tugezemo.
Iyo nteguro y'ibwirizwa yemejwe izoca ishikirizwa umukuru w'igihugu kugira ayitereko igikumu ihinduke ibwirizwa bishitse mu gihe uno munsi hari abakenyezi babiri bamenyesha makuru bafunzwe Floriane Irangabiye na Sandra Muhoza. Amashyirahamwe y'abamenyesha makuru akizera ko bazoca batezurirwa kuko basanga ata kindi bazira atamwuga wabo. Integuro yemejwe ije guhinyanyura ibwirizwa ry'umwaka 2018 iryo bwirizwa ryateganya mu kigabane cy'umunani ingingo ya 76 ku inkuru canke ikiganiro gikozwe ku radiyo ibibazwa mu gihe habaye amakosa. Umenyesha makuru yakoze iyo nkuru canke icyo kiganiro n'uwaterereye barakurikiranwa. Ingingo ya 77 nayo ikamenyesha ko ikigo CNC gifise uburenganzira bwo kugabisha canke guhagarika ikarata y'akazi y'umenyesha makuru canke uburenganzira bw'ikimenyesha makuru igihe bigaragaye ko biciye kubiri n'amategeko. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi hakomeje kuvugwa ibura rya lisansi y'amamodoka atwara abagenzi yabaye make abonetse nayo abagenzi barwanira kuyinjiramo abafite amamodoka atwara abagenzi babaca amafaranga uko bishakiye. Leta ivuga ko ikeneye amadovize yo kurangura igitoro. Inkuru Ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Ndayishimiye.
muri kino gihe kuyunguruza mu Burundi si gikorwa coroshe yaba mastasiyo ya lisanse ni modoka ntibigira igitoro mu mabarabara hatonze imirongo miremire cyane y'imodoka zirondera igitoro hamwe n'imirongo miremire y'abantu barindiriye imodoka mu gihe abamagara yakundiye bari kubagenda n'amaguru bagiye mu bikorwa byabo bya misi yose igihe cy'isaha 11 z'agatondo hamenyerewe ko abantu benshi baba bari ko baraja ku buzi na bisi yunguruza abantu ubona mu ibarabara kubo bitorohera kugenda n'amaguru ku mvo zitandukanye aho buririra bisi hari ndwano n'induru umwe wese agwanira kurira bisi ngo arabe ko yoshika yagiye ahani ku gituro c'amabisi yunguruza abantu abakuye mu gisagara hagati abajanye mu Kanyosha Musaga Kibenga n'ahandi ejo igihe c'isaha 7 z'umurango abantu bari ko baranigana bagwanira kurira habisi imwe hashitse ibiciro byo kwiyunguruza hamwe n'umuduga ashinga ibyo yishakiye muri ayo masaha nyene ku gituro c'amabisi yunguruza abantu ba Kamenge Kinama Marambya n'ahandi hoho birenze kuba umunigano ababyeyi bibungenze n'abafise abana ntibabona ico bakora ngo bakure abana ku zuba kuri iyi bisi ibonetse abajeje umutekano wo muri ico gituro hamwe n'abapolisi bariko bagerageza gufasha abantu kurira ariko barengewe niko kwaduka bakubita abantu abana bariko bararira mu gihe ababyeyi babo barondera uko bava muri ico kibanza Anaho dufashe ibarabara nimero 5 route numero 5 ibarabara rija mu ntara ya Cibitoke turi mu modoka ya Yasi minibisi igenewe gutwara abantu 18 ariko tuyirimwo turi abantu 29 igiciro c'itike cagwijijwe kabiri na karenga naho biruko abayirimwo baridoga ariko bakemera uko bapakiwe Ubajije abo banyongize modoka igituma bakora ibyo bakubwira ko atakundi bokora mu gihe n'ugize imana akaronka kuri gitoro iritiro ni nusu ubarigura ibihumbi 20 n'ayarenga haba kubanya gisagara cha Bujumbura n'abaja mu ntara hagati batashimye kuvugira kuri mikro z'ijuru rya Amerika bose bibaza ingene bigiye kugenda mu buzima bwabo bwa minsi yose basaba leta gukora ibishoboka byose ikagarukira umunyagihugu muto ukabanyagihugu nka bose batabona iyo biva niyo bija nuko bigiye kumera niko nabashinga amateka babibona uyu ni Abel Gashatsi mu Kigobe icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka abaza umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca kwikena gigitoro
no munsi imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka tuve ngaha mu Kigobe tujaho kwibarabara aho usanga aha mu gisagara aho wajabuka ngaho ibubanza aho waduga ruguru uno munsi ugasanga ibiduga yose yahora ifasha igihugu ahavuga ibiduga binini binini bitavivana bidandaza ahavuga imiduga yinguruza abantu yose ugasanga imazindwi ku mastasiyo iringiri gitoro ko tubimaze mu minsi nukuri twumve mbega bijahe mbega bizogarukira he mbega bimeze gute iki kibazo kijanye na karubira kuko nico gica gituma n'ibindi byose bica bigorana
nawe mwishura agira ati
ni kibazo tumazemo imyaka 2 cyangwa irenga kwibura igitoro cyangwa umushikira nkanjye wa mbere ngaha ntanyishuzana ibibazo by'igitoro kugira bitore inyishu inyishu rukumbi yuko iki kibazo gitore inyishu nuko turonze ibyo dushora dukora nk'amadovize yo kugura ibyo byangenerwa igitoro n'ibindi byose biva hanze
kuri iyo nyishu abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika batashimye gutanga amajwi yabo bavuga ko atakundi bogira kubgabo ngo bigoye bikiriko mu gihe umuntu abura bisi imwunguruza agataha n'amaguru yashika muhira agasanga n'amazi yo koga hari yagira ngo yivuna kanyota kububare naho bakamubwira ko atabinyobwa bihari basaba umukuru w'igihugu guhagurukira ibyo bibazo hagatoga umuturama kwiyunguruza bigasubira nkuko byahoze
urakoze Thierry Vendayishimiye ni hano dusoreje aya makuru yiwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho mu hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahondo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi uwambaye ikirezi ntamenya ko kera umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana